Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri, itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, hateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Kugira ngo ushobore gufasha umuntu nuko muba mwavuganye cyangwa ugasoma ibiri muri dosiye yiwe, kugira ngo wumve neza urwo rubanza aho ruhagaze, nawe ugire utegere icyo ushobora gukora, icyo ushobora gufasha
uwo. Ni umwe mu bashingwamanza baserukira bamwe mu bagirizwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze, avuga ku rubanza rwabo aserukira uko ruriko ruragenda. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye ubukene mu banyagihugu mu gihugu cy'u Rwanda, kimwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane, amahoro namwe mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Igihugu cha Kenya caraye congeye kugurura kaminuza ya Garissa, ahasize ubuzima abantu benshi bahitanywe n'ibikorwa by'iterabwoba muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko. Abigisha na bamwe mu banyeshuri basubiye ku ishuri ryo ku munsi wa mbere inyuma y'amezi icyenda yaraheze abantu bitwaje ibigwanisho bahiciye abantu 148. Ivyigwa nyezina bitekanijwe gutangura mu ndwiza. Iyo kaminuza yari kugurura mu ciri heze, ariko abategetsi baciye bunguruza iryo yugurugwa inyuma yaho abategetsi ba leta bagiriye urugendo kuri iyo kaminuza. Iyo kaminuza yari ifise abanyeshuri bashika 108 gihe haba ico gitero, ariko 80 gusa nibo bahisemwo kugaruka kugigamwo. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab waragavye ibitero birenga 10 muri Kenya kuvaho abasirikare ba Kenya bagiriye muri Somalia kugwanya Al-Shabaab mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Mu gihugu cya Centrafrika, abakandida 30 bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bariko basaba abategetsi guhagarika iharurwa ry'amajwi mu matora yabaye kuwa 30 kwezi kwa 12 umwaka w'2015 heze. Bamenyesha ko ayo matora yabayemwo utunenge n'iterabwoba ryinshi. Mu itangazo abo bakandida bashikirije abanyamakuru bakorera ikinyamakuru cy'Abafaransa, bamenyesheje ko ayo matora yabayemwo akajagari, basaba ko afutwa. Basabye kandi abegwa n'ivya politike ko boja hamwe kugira baganire ingene umutekano w'imiliyoni 5 z'abanyagihugu baba muri Centrafrika wobungabungwa neza. Iryo tangazo rishikirijwe inyuma y'aho ibiharuro vya mbere vyasohowe ku munsi wa Mungu vyaha Faustin Archange Touadera yitoje nk'uwigenga amajwi 23%, ni ukuvuga yatowe n'abantu baharugwa ku 139 98, mu gihe atawari gushikana amajwi asabwa kugira atsinde mu gice cya mbere. Igice cya kabiri cy'amatora cyari gitekanijwe mu kwezi kwa mbere itariki 31. Imbere y'uko ayo matora aba, abakurikirana hafi ibintu muri icyo gihugu cya Centrafrika bari batangaje ko ayo matora kari akaryo keza kugira igihugu gisubire mu matora inyuma y'intambara imaze imyaka 3 hagati y'imigwi y'abarwanyi b'abakristu n'abamizirima bafashe ubutegetsi mu mwaka w'2013. Muri Ethiopia naho Leta Zunze za Amerika ejo yarugaye ikambi y'indege zitagira abadereva arizo drone yari mu bumanuko bwa Ethiopia, ikambi yari ijejwe kugwanya iterabwoba muri ako karere. Ambasade ya Leta Zunze za Amerika ya Addis Abeba yabwiye Ijwi rya Amerika kuri uno wa mbere ko ata abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bakiri mu ntara ya Arba Minchi aho iyo kambi iherereye. Iyo kambi ya gisirikare yashinzwe na Amerika mu mwaka w'2011 mu kurungika indege za drone mu gihugu cya Somalia, ahasanzwe hari imigwi y'abagwanyi ba Islamic State na ba Al-Shabaab. Catherine Diop, umukozi mu biro vya ambasade ya Amerika muri Ethiopia bijejwe amakuru, yabitangaje muri email yarungikiye ijwi rya Amerika avuga ko leta z'umwe za Amerika kumwe na Ethiopia byafashe iyo ngingo yuko abasirikare ba Amerika bava mu ntara ya Alba Minchi ko badakenewe muri ako kanya. Muri Yemen naho ibikorwa ku kivugo cyo mu gisagara cha Aden cyo muri Yemen byahagaritswe mu masaha yo mwijoro inyuma yaho leta ya Yemen n'imigwi itwaje ibigwanisho irwanya leta bataniye mu mitwe hagafa abantu bashika 22. Abategetsi bamyesha ko atakiringo kanaka cashizweho kuri ryo hagarikwa ry'ibikorwa rizomara kandi ko iyo ngingo ifashwe kugira babuze urujya n'uruza rw'abagwanyi mu ijoro. Abo bagwanyi bacucagiye amasasu ku nteko za leta zari zije gucungera icyo kivugo cya Aden. Iyo ntambara yahitanye abantu 22 ku mpande zose imbere yo kwigisirikare cya Yemen cigarurira icyo kivuko. Abo bagwanyi bavugwa ko arabitandukanije n'indi mihari y'abagwanyi yiyunze na leta ya Yemen kugira igwanye abayisilamu b'abahuti ariko basaba ubwigenge mu bumanuko bw'ico gihugu.
Urakoze Aloyizi ku makuru udushikirije, tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Makuru yo mu biyaga binini ejo ku munsi wa mbere abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi barumvirijwe ku nshuro ya gatanu. Sentare ikaba yarabaronkeje abashingwamanza bashasha ariko ntibabunganiye kuko batari bwaronke umwanya wo kwitegurira urubanza. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza ariko arakurikirana uru rubanza arayidushikiriza.
Kuri uyu wa mbere hari hitabye 27 kuri 28 bafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bari mu mwambaro urwatsi rubisi uranga abanyororo mu Burundi ariko bakeye mu maso bashitse muri sentare isubiramo imanza ya Gitega igihe cy'isaha zitatu. Umugwi wa mbere w'abanyororo indwi wahamagawe na sentare ikibabwira ko yabaronkeye abashingwamanza babunganira mu kuburana nk'uko yari yavyemeye kuwa 23 kigara mu mwaka uheze inyuma y'ahitaramuri yabari batowe nabo bafungwa ibagiriza kudindiza urubanza. Bose basavye kubanza kubonana nabo bashingwamanza. Icyo gikorwa camaze iminota 30. Mu nyuma sentare yahamagaye ababuranyi ihereye kuri General Serine Ndayirukiye ariko mu bashingwamanza babiri yasavye sentare ko yomuha ikindi kiringo akavugana nabo bashingwamanza kuko bataronka kanya kuko bona dosiye kandi atokwizera abantu abonye ubwo nyene. Abo bashingwamanza nabo nyene nivyo basavye kuko ngo bamenyeshejwe kubazoza muri urwo rubanza itariki ya 31 kigarama umwaka uheze haca hinjiramo iminsi mikuru ntibaronka kanya ko kubonana n'uwo bunganira. Kira noneho ngo batonze muri sentare batazi n'uwo bunganira uwo ari we. Umukuru w'intahe yababwiye ko ibisabwa byose kugira ngo baburane byuzuye aca baza uburego icyaha ko yemera ivyo yagirizwa canke abihakana. General Ndayirukiye yemanze icyaha cy'uko yashatse guhirika ubutegetsi ariko nk'uko yari yabivuze ubushize ngo yabikoze mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro bivuga ko atamukuru w'igihugu arenze ibiringo bibiri. Yagize ati nk'abarundi b'umutima ntitwari kwemanga ku inzego z'umutekano zica abantu bari mu myiyerekano y'amahoro mu gihe umushikiranganje w'umutekano atanakimwe yari karakora. Yabandanje kuko kwihikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ari nko kurya kucamwa cyo mu itongo rya Edeni. Arangiza agira ati birababaje rwose kubona Perezida Mandela yasinyishije amasezerano ya Arusha atakiriho. Umushikiriza manza yamwagirije ko kiretse kwica abantu kubomora inyubakwa no guhamagarira abanyagihugu kugarariza ubutegetsi ari mu bateguye bagafasha n'imyiyerekano. Ibi byaha byose yabihakanye avuga ko yemera ibiri mu itangazo ryasomwe kuwa 13 Rusama kandi ko muri ryo atagukoresha igikenye vyarimwo. Ibibazo bimwe bimwe yamenyesheje kwa zovzishura ko haje General Godefroid Niyombare ya mutwara ariko sentare yamubwiye ko atomwitega cyo kimwe General Ponce gaciye ubwenge yahora arumushikiranganje yo kwivuna abansi na General Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare nkuko yari yabasavye. Sentare yasiguye kwitotuma ko abantu badafite amadosiye muri urwo rubanza. Abandi bose baburanye kiretse Capitaine Barnabé bari imbere y'Imana baburanye ku giti cyabo atamunganizi bafise bose cyo kimwe nawe bahakanye ibyaha bagirizwa. Maître Jean-Claude Ntiburumunsi umwe mu bashingwamanza batowe ngo bunganire abanyororo avuga ko amategeko yahonyanzwe.
Yahonyanzwe kubera ko kugira ngo ushobore gufasha umuntu nuko muwa mwavuganye cyangwa ugasoma ibiri muri dosiye yiwe kugira ngo wumve neza urwo rubanza aho ruhagaze nawe ugire utegere ibyo ushobora gukora icyo ushobora gufasha. ibwirizwa shingiro rya bitegekanya mu ngingo ya 38 uko urubanza ruteza kuba d'équité habaye na débat contradictoire or vyo turiko turabona nuko sentare yari yemeye ko ihere iha mushingwa manza uri karagirizwa icaho ari wese ngaha twe twovuga ko uri karakurikiranwa kucaha yarongejwe umushingwa manza uno munsi imbere yayo ariko umushingwa manza atari yarose umwanya wo kuvugana nuwo ari karafasha
ababuranye kuri uyu wa mbere bose bazosubira kumvirizwa mu ntaye cese kwa gatatu w'indwi mu mburano za nyuma uruhande rw'abasaba indishi z'akababaro nka radio Rema FM ruvuga ko rushimishwa n'ukuntu urubanza rwateye imbere Maître Emmanuel Burakuvye aburana iyo radio avuga ku isaha y'imiliyari hafi zine z'amarundi kubera ivyuma n'inyubakwa vyaturiwe kandi bigasabwa ababuranyi bose kuko ngo bakorera mu mugwi Eloge Burikaneza Gitega Ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuwa kane yatangaje ko azokwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu matora yimirije mu mwaka w'2017 nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatandatu yatangaje ko ibabaje n'icyemezo cya Perezida Paul Kagame isobanura ko icyo cyemezo kibujije abanyarwanda amahigwe yo gushimangira demokarasi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Faustin Twagiramungu yigeze kuba ministre w'intebe mu Rwanda nyuma ya genocide ya 1994. Mushinga naye Twagiramungu kandi yari yamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2023 mu Rwanda. Bwana Twagiramungu haratangura sobanura uko yakiriye icyemezo cya Perezida Paul Kagame cyo kwiyamamaza.
Ntabwo twacyakiriye neza, twacyakiriye mbese tubona ko mu byukuri ka Perezida Kagame amaze kugira mbese ahageze akumva afite ubwiyenge buhagije akakubitiraho n'ikinyoma cyo kuvuga ko we ashyigikiwe na rubanda ko abandi ntacyo bamubwiye. Kubyerekeranye rero n'ibyo Abanyamerika bavuze natwe nuko tubifata. Ntabwo byumvikana ko imyaka 2022 tumaze umukuru w'igihugu atashoboye kugira abantu yizera ngo abe yabaha uburyo nabo biyamamaza kugira ngo bakomereze aho yarageze. Icyo ni kimwe cya kabiri, nuko mu byukuri uko babonye abesha natwe niko tubona abesha. Inshuro zirenze nye yabwiye Abanyamerika aho yagendaga hose ko atazongera kwiyamamaza ko manda ya gatatu atayishaka. Kubona rero baravuze ko bababajwe nuko yisubiyeho ngira ngo babivuze hari babivanye ku mutima. Gusa icyo batavuze ntacyo bateganya bakoresha kugira ngo abireke. Nawe rero agira icyo agasubiza ati ibyo niba bibabaje ni ibyanyu, umuzigo mwikoreye ni uwanyu natwe tuzikorera uwacu. We ni ko avuga.
Bwana Twagiramungu, mwagiye kwiyamamaza mu matora ya 2023 mwifuza kuba Perezida w'u Rwanda, amatora arangira uwo mwari muhanganye Perezida Kagame ari we utsinze amatora. Mu gutangaza ko aziyamamaza mu matora ya 2017 avuga ko yifuza kugeza ku Banyarwanda cyangwa no gushimangira imishinga n'ibikorwa yagejeje ku Banyarwanda mu myaka ishize ari Perezida. Ibisobanuro mwe mwumva bidahwitse murebye aho u Rwanda ruhagaze?
Aho u Rwanda ruhagaze sinzi niba ruhagaze kimwe n'amazu yubatseyo, ariko aho u Rwanda ruhagaze ntabwo ariho umuntu yakwitwaza kuko abakire bake n'abakene benshi wengira ngo icyareba n'abakire. Ariko si byo bivuga ko u Rwanda rwateye imbere. Kugira ngo u Rwanda rutere imbere hari byinshi tutakwirirwa turondora. Hari ibyo ngibyo by'uko abaturage bagomba kugira umushyikirano, hari ubwerekeranye n'ubumwe bw'Abanyarwanda, hari ubwerekeye kubahoza amarira Abanyarwanda barapfushije baba Abahutu baba Abatutsi. Ariko ibyo byose Kagame arabyirengagiza ngo yazanye amajyambere ngo agomba gukomeza. Si we amajyambere aturukaho, amajyambere aturuka ku mibanire y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu n'Abanyarwanda bene cyo. Ariko si ibye bwite, numva ari abandi Banyarwanda babikora kandi wenda bakabikorana neza. Ibyo rero ntabwo abishaka, ntabwo kandi twebwe tubyemera. Kuba rero njyewe naragiye kwiyamamaza kandi birirwa bavuga ko ngo nyina abonye 3% byaba bitangaje ko ariyo nabonye koko. Ibyo bintu byo gutekinika amatora bagatekinika bira byo kubesha abaturage babikoreye inkangara ngo bazizanye bacibabajwe ngo nuko Kagame ngo atazashobora gukomeza. Ibyo bintu nagira ngo mbabwire kuko icyo twarwaniye tugatanga ibitambo ni demokarasi. Iyi demokarasi rero iramuka itaje mu Rwanda, Abanyarwanda ntabwo ari abantu bashobora kuzava ku muco wo kongera gushaka kubana Kinyarwanda no gushaka iyo demokarasi. Kagame si uzabibabuza, bazakora ibishoboka byose kugira ngo iyo demokarasi bayigireho. Kuko Kagame ibyo ageza no mu Rwanda ni ubwami, nta kindi. Niba rero hari umwami ugomba kuzamusimbura akaba ari umwe wenda mu bo yabyaye, yabivuga nabyo hakiri kare. ari ukuvuga ngo nazanye amajyambere, ubu nazanye amajyambere nzakomeza kugeza igihe nzapfira, ntabwo tuzabyemera.
Mukoze politiki imyaka myinshi, musanga se demokarasi muvuga mwaharaniye demokarasi Perezida Kagame nawe avuga ko amaze gushimangira mu Rwanda ariko ashaka kuyiha indi ntera, Abanyamerika bavuga ko kuba agiye kwiyamamaza bizatuma iyo demokarasi idashinga imizi, mwe mwumva iyo demokarasi iteye ite, yagerwaho ite?
Demokarasi nta demokarasi nimushingiye ku muntu umwe, iyo biza kuba ibyo ngibyo nyine ntabwo abagiye kiba barayise demokarasi. Ubundi demokarasi ni ubutegetsi bushingiye kuri rubanda, bakagutora ukamenya ko bagutoreye programu bahaye ibashimishije. Ariko Kagame wifitiye programu, niba yibwira ko ibyo kuzamura umujyi wa Kigali no kuwukubura ari byo Abanyarwanda bashaka, twese ibyo dushaka, turashaka kubana nk'Abanyarwanda. Ikibazo cy'Abahutu n'Abatutsi nticyari cyarangira, niyo abantu batabizi. Turashaka gushyira hamwe, turashaka kubaka u Rwanda rwacu tubajijwe ibyo dushaka. Ibyo byose ntidushobora kubigeraho tubitegetswe n'umuntu umwe, abantu ubwabo twebwe rubanda nitwe tugomba kugena uko demokarasi tuyumva. Ariko nta muntu ugomba kudushyirira mu gaseke ngo ndabasukiye, ndongeye ndacurahanuye, nungeshubijeyo kugeza igihe nzapfira, ntabwo tuzabyemera. Ariko dufite n'amateka, amateka twarwaniye demokarasi, turumva ko umuntu umwe yaje ngo ayidutishe. Nta kindi rero nakongeraho, ibyo Abanyamerika bavuga nanjye ndabyemera, ni ukuvuga ko tugomba kugira ubwisanzure mu gihugu cyacu tudategetswe n'umuntu.
Ndabashimiye Bwana Faustin Twagiramungu, tuvuganye ari mu Bubiligi. Murakoze cyane.
Murakoze cyane mama.
Kiri mu Rwanda, abanyagihugu bamwe bamwe mu gisagara cya Kigali ndetse n'abagenderaho babwijwe rya Amerika ko ubuzima bugoye cyane gose, ku buryo ko no kubona imfungugwa bigoye. Kubera izo mpamvu, hari abiyemeje gutekera imfungugwa iwabo bakazitembereza bihishije bazigurisha mu gisagara cya Kigali. Inkuru ya Eric Bagiriye Ubusa.
Kigali ni umujyi ukuru umunsi ku wundi, urabagirana bigaragarira amaso kandi bifite n'ishingiro, cyane ko ari umurwa mukuru w'u Rwanda. Ibyo n'amahanga arabizi bidasubirwaho. Icyegeranyo giheruka cy'ikigo mpuzamahanga cy'ubukungu World Economic Forum gishyira Kigali mu mijyi itandatu ku isi itera imbere ari nako iteza imbere abayituye. Bamwe mu bagendera Kigali n'abayituye baganiriye n'Ijwi rya Amerika baravuga ko ubuzima burushaho gukomera uko bukeye n'uko bwije. Ibi twabirebeye kuwakenera amafunguro muri Kigali. Ntitwarenze mu mujyi rwagati utapfa kwinjira mu nzu zicuruza ibiryo udafite byibura 2000 mu mafaranga y'u Rwanda. Kubw'izo mpamvu hari abategurira amafunguro iwabo mu ngo bakaza kuyagurisha abakorera imirimo y'ubucuruzi muri Kigali. Ni amafunguro ikitwa play ibiryo idashobora kurenza amafaranga 500 y'u Rwanda. Aba barya kuri ayo mafunguro bacururiza mu isoko rya kijyambere rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali.
Ibyo bya 500 usanga biba bitubutse, kuko nagwa nk'urugero usanga amaresitora hano mu mujyi akenshi ari 2000, kandi ugasanga ibyo byo bisanzwe, ugasanga ni asanzwe ntoya, ariko usanga ibyo bya 500 biriho ibiryo byose, ugasanga ni uhenzwe, dore ko no muri kino gihe amafaranga yabuze.
Nkurikije uburyo mu bisobanuro ubuzima burakomeye.
Gukomera byo burakomeye, niyo mpamvu duhitamo kurya nk'ibyo biryo, kuko ko azajya uhora urya nk'ibiryo by'2000 2500 bya buri munsi, kandi hari uburyo ushobora kuryamo ibiryo bya make.
Nyamara yo kujya kuri 2500 nkari 500, urumva ko harimo itandukaniro, kuko kuri njye kuba urumva ko babenyoroheye nta kibazo.
Ku ruhande rumwe utagiye kure y'umurongo wa politiki ya Leta y'u Rwanda byahita byumvikana nk'imwe mu nzira zo kwihangira imirimo, ariko ni ubucuruzi bukorwa mu buryo bwa magendo. Ari ubutegetsi ntibwifuza ko bubaho mu mujyi wa Kigali, ari no mu isoko rikomeye ry'icyitegererezo rya Nyarugenge, naho abacuruza amafunguro basorera ntibabyumva. Ni nayo mpamvu kugira ngo abakora ubucuruzi bw'ibiryo bihiye batekeye iwabo mu mujyi wa Kigali bazavugane n'itangazamakuru bigoye. Abatarya kuri aya mafunguro afatwa nkayoroheye benshi mu mujyi wa Kigali nabo bemeza ko bigoye kurya no kunywa muri uyu mujyi.
Byibura kugira ngo urye muri Kigali unanywe amafaranga make y'2000, kandi ngo wariye nabi urya neza ni 5000. Abantu bakora 5000 muri uyu mujyi wa Kigali ni bake cyane. Iyo kugira ngo urye neza ni ukuba ari 5000. Ni ukuvuga ngo rero kurya no kunywa muri Kigali birahenze cyane.
Bakuvuga byinshi by'imvange Kigali we. Aha. Nguri nyaruge ngigendwa n'abifite. Gumuma nguri hanga. Bamwe barahakirira bahora n'umururumba ariko benshi barakenera. Inzara ikavugiriza kwanuza kwanaka basesagura. Kigali we ndagutinya kandi sijye gusa.
Kumva ubu mu buryo bwa nyabwo bisaba kwinjira muri kimwe mu bikari byo mu mujyi wa Kigali rwagati, aho usanga batekeye iwabo bagaburira babagana. ukivuga imvange mu mujyi wa Kigali benshi bumva vuba ibigize ubwoko bw'iryo funguro. Ni nabyo twasanze. Yongera hakumbati udushyimbo agaceri n'iteke. Uwishyura make n'ibiceri bitatu by'ijana kandi bigaragara ko uhagana tava ya mara masa. Imibare iherekezwa n'imbwirwaruhame z'abategetsi b'u Rwanda ivuga ko ubukungu buzamuka kandi abakene bagabanuka. Uhereye ku bushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu mpera za 2015 bugaragaza ko kuva mu 2011 kugeza mu 2014 umuturage w'u Rwanda yavuye ku madorari 211 agera kuri 718 mu manyamerika yinjiza. Ubwo bushakashatsi bunavuga ko muri 2014 abakene bari kuri 39 n'igice kimwe ku ijana bavuye kuri 44 n'ibice 9 ku ijana muri 2011. Iyi ni imibare yoroha kuyisobanura ku banyapolitiki ariko ikagora kuyumvisha abaturage.
Nkatwe turya rimwe ku munsi
ugatangira umwaka ukarangiza uwundi
uvuye gukorera 700 ukagenda ugashaka kuyangiza isaha uwe n'ubugoroba wararira iki
umwana kandi akara n'injoro
ko tubimenyereye turabimenyereye
ariko bagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Utini nizo gayanji wanyoyi Naju kamba nangahu ngayi
Dekura Dekura Bejo urazi chondi
Wee
Abone
Ichuri nina takibona Ahudu chetu kazi nishu zofa
Abone
Wee Umbu nangyuzi wakana kuyiri
Hei mga abone
Abo wawisha ni mga zao Heza mafraga
yao Mga
Zit Mureke ni wiku yegira gashu Mwanyama yose guwate wanu kumukana na wasegi chakume
Wee Chasi ndia muhevera kukua watagati wa femeye siwa wa mutule kunye rizoka kurazi ngena zirangu ye zinzi hata mafaranga ya
utaya amhele yugiriki
nase mfaranga
mwaraku kuru mga mwaraku
akira basi tu ya muri hile nzito nda mwa vumura vizyo senguruhu kire mugashu
mwani
kwa meze na wandi wa mawaya muhevi
kwa meze jewe
awa wahora waya muhevi wanewa muteru muhimbiri
utunu muhimbiri
uwe awa watagati na woyi itwaza jenda zukata mutegetsi numwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbire nk'ubu umutegetsi nyawe n'ubwanyi kibaho gituka hose atarahita cyatanwa
gikoze
kandi amafaranga yanje
iteka ry'umutware biva ku ngendo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi dushira imbere intwari bereye ubuntu n'ubutware bishinga imizi mu gihugu.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze umwe za America mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Ijwi rya America rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze umwe za America.
Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanije ko yabajwe n'inzira guverinoma y'u Rwanda yakurikiye ihamagarira abaturage referendum mu gihe gito kugira ngo itegeko nshinga ry'u Rwanda rivugururwe. Mu ngingo zateganywaga guhindurwa harimo ireba manda ntarengwa za Perezida wa Repubulika. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 n'umuvugizi Ned Price w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano haraho ryagiraga riti mu gihe tubona ko ari byiza ko abanyarwanda bakoresha uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko mu mahoro tubabajwe nuko mu gutegura referendum hatatanzwe igihe gihagije kandi ntihatangwe amahirwe kujya impaka za politiki ngo harebwe impamvu ari ngombwa ko izo ngingo zihinduka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugira impungenge kunzitizi zimaze igihe kubashaka guterana mu mahoro no kubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira guverinoma y'u Rwanda kureka abantu bakishyira bakizana uburenganzira bwabo bw'ibanze mu gihe igihugu cyerekeza ku matora y'abayobozi bo mu nzego z'ibanze muri uyu mwaka wa 2016 amatora ya perezida mu 2017 hamwe n'amatora y'abadepite mu 2018 guhererekanya ubutegetsi mu mahoro hagati y'umuyobozi n'undi ni inkingi ikomeye y'umutekano na demokarasi hamwe Perezida Kagame wahaye u Rwanda ingufu mu buryo bwinshi akaruteza imbere ubafite amahirwe mu mateka yo kuzasiga inyuma umurage mwiza aha agaciro ibyo yiyemeje yubaha manda ntarengwa zashyizweho ubwo yaratangiye kuyobora igihugu abigenje atyo Perezida Kagame yabafashije gushyiraho fondasiyo nyayo kuri demokarasi yaramba mu Rwanda ibi byafasha kubumbatira no guha ingufu ibyagezweho bifatika byagezweho hagamijwe amahoro n'umutekano birambye ku banyarwanda bose byaba kandi n'urugero rugaragara atari ku Rwanda gusa ahubwo no ku karere kose ndetse n'isi yose nk'uko Perezida Obama yabivuze abayobozi beza mu mateka y'isi basize umurage utibagirana atari kubera gusa ibyo bakoze bari ku buyobozi ahubwo kubera ko babaga bafite ubushake bwo kuva ku butegetsi no kubutanga mu mahoro Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gushyigikira abaturage b'u Rwanda mu bikorwa byabo kugira ngo bazagere ku bihe byiza biri imbere birangwa n'amahoro, demokarasi n'ubusugire bihamye.
Iryo rero ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubutse nchuti na mwese ko muri kumubananya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yo gusozera ibiganiro byo muri kino gitondo reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana hagaruke atwibutse ibice bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyse
igihugu cya Kenya caraye cyongeye kugurura kaminuza ya Garissa ahasize ubuzima abantu benshi bahitanywe n'ibikorwa by'iterabwoba muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko ibyigwa nyezina bitekanijwe gutangura mu ndwiza muri iyo kaminuza aha rihamaze amezi 9 yarugawe kubera abantu 148 bahiciwe mu bikorwa by'iterabwoba mu gihugu cya Central Africa naho abakandida 30 bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bariko basaba abategetsi b'ico gihugu guhagarika iharurwa ry'amacwi mu matora yabaye kuwa 30 z'ukwezi kw'12 umwaka w'2015 bamenyesha ko ayo matora yabayemwo utunenge no gutera ubwoba ku bantu bitoje Ethiopia naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yarugaye ikambi indege zitagira abadereva arizo bita drone mu bumanuko bwa Ethiopia ikambi yari ijejwe kugwanya ibikorwa by'iterabwoba muri ako karere iyo kambi ya gisirikare yashizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2011 mu kurungikira indege za drone mu gihugu cya Somalia ahasanzwe hari imigwi y'abagwanyi baba islamiste ba Al-Shabaab muri Yemen naho ibikorwa ku kivuko cyo mu gisagara cha Aden cyo muri Yemen vyahagaritswe mu masaha yo mwijoro inyuma imwe yaho leta ya Yemen n'imigwi itwaje ibigwanisho igwanya leta bafatiye mu minwe bataniye mu mitwe murambabarira hagafa abantu bashika 22 abategetsi bamyesha ko atakiringo kana kacizweho iryo hagarikwa ry'ibikorwa rizomara kandi ko iyo ngingo ifashwe kugira babuze uruja n'uruza rw'abagwanyi mwijoro abo bagwanyi bacucagiye amasasu ku nteko za leta zari zijejwe gucungera umutekano kuri ico kivugo cha Aden
Aho ni naho duheraje ibiganiro byo muri kino gitondo mwakoze kudutega amatwi tuboneye akandikanye kugushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalai Masia dufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza Imana ibane namwe murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga hano muri studio ya 7 i Washington DC. Ikiganiro cya none kiragaruka ku biganiro bihuza abarundi biherutse gusubukurwa mu gihugu cy'Ubugande ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12. Ibyo biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo bya politiki n'umutekano muke bimaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'umunsi wa mbere w'ibyo biganiro hatangajwe ko ibiganiro birambuye bizakomereza iyarusha mu gihugu cya Tanzania guhera kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 z'uku kwezi. Icyakora ngo iyo tariki ishobora kuba itarumvikanyweho n'impande zose kuburyo bitaramenyekana neza niba kuri uwo munsi ibiganiro bizasubukurwa. Mu kiganiro cyanone natumiye abatumirwa bamwe bari mu bitabiriye ibyo biganiro. Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Gilbert Bekonjangwa urongoye ishyirahamwe Onelop rikurikiranira hafi amatora mu Burundi. Ikaze mu kiganiro muri sanga Bwana Njangwa.
Murakoze cyane ndaramukije abariko baratwumviriza abarundi bose ndabifuriza n'umwaka mushasha n'abandi baba mu bindi bihugu namwe nyine mukorera radio y'Amerika.
Umwaka mwiza nawe Bwana Njangwa. Turi kumwe kandi na Tasiye Sibomana n'umuvugizi w'ishyaka Iprona igice cyobawe na Charles Nditije. Ikaze mu kigano muri sanga Bwana Sibomana. Bwana Sibomana uranyumva? Bwana Sibomana dushobora kuba tutaramubona neza kuri telefoni, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina reka twumve inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka wakurikiranye umunsi wa mbere w'ibyo biganiro i Kampala mu gihugu cya Uganda.
Masatano yo kumurango ukuru no wa gatano niho uhuguruka ibiganiro nyezina bihuza barundi bihagarikiwe n'umuhuza Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu cy'u Buganda. Mu ijambo giwe yabwiye baraho ko yifuza ko impande zatumiye mu biganiro zo kwirinda impari zidacika zifatiye ku bintu bito bito zitoshirwa imbere ko ahubwo barundi boshira imbere inyungu z'igihugu umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu arenya mitwe. Ari nabo yaje arongoye intumwa za leta y'u Burundi yashikirije ko kubona ibiganiro bita ngo yari intambwe ikomeye ku Burundi. Kubwiwe leta y'u Burundi yifuza kuganira nabo byumvikanye n'umuhuza kuko hari abo batemera baha ubutumire abaserukiye leta bagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi ko aribo bateye umutekano muke mu gihugu. Leo n'abanyangoma ku rutonde rw'abahawe amajambo byavugwa ko aserukira batavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani senarede ruhanira gusubiza agateka amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro. Yavuze ko mu vyo basaba harimo gushinga leta y'imfata kibanza mu Burundi hagategurwa amatora yemewe na bose mu baje bavuye Bujumbura. Bavuga ko batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi. Ntibashimye ingenero n'abanyangoma yahawe ijambo nk'userukira batavuga rumwe na leta kandi badahurukiye bose muri senarede. Abo nabo ni Jacques Bigirimana arongoye umugambi FNL na Gaton Rwasa arongoye runani Amizero y'Abarundi. Bamwe mu baserukiye umugambi uri ku butegetsi aribo Victor Burikukiye icegera cha kabiri cy'umukuru w'umugambi CNDD-FDD na Daniel Gerard Ndabirabe avugira uwo mugambi bashikirije ko bataruta baje mu biganiro birimo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Ariko agatondwa satera kamo abuja muri ivyo biganiro korosha mu mitwe kugira Burundi buve mu ndyane zidahera. Abakenyezi bahurikiye mu runani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano nabo nyene bashima ko ivyo biganiro vyuguruwe nyezina. Mari Louise Baricako abarongoye avuga ko bafite icizere ko bitewe bitebuka amahoro azoboneka. Gilbert Bekonjangwa arongoye ishirahamwe Onelope rikurikiranye hafi amatora mu Burundi avuga ko kubona ibiganiro byatanguye ari byiza agasaba ko ibiro by'umuhuza byobanza gukura mu nzira impari zishingiye ku ikurikiranwa ry'abagerizwa ivyaha. Yoweri Kaguta Museveni imbere y'uko asozera ijambo ryiwe yateye akamu nyabu na Barundi ngo bakumbure bayaga ivyabo acaboneraho n'akaryo ko kubamenyesha ko ibiganiro bizobandaniriza Iarusha muri Tanzania kwigenekereza rya gatandatu ukwezi kwa mbere guca gutangura biyobowe n'umukuru w'ico gihugu iyugurugwa y'ivyo biganiro cyari gitabwe n'abaserukira ibihugu by'ububirigi leta z'umwe za Amerika umujyango w'ibihugu bya Buraya na Afrika abahoze bayoboye igihugu cy'u Burundi abaserukira amashengero abaserukira leta abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaserukira amashira hamwe yigenga ikampara mu Buganda Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Iyo ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yatwoherereje ubwo ibiganiro byatangiraga ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 i Kampala muri Uganda.
Mana uri hehe ndakwiture abanje bakwaye bawe bagwaye mazu nkize mazu dukize eyo 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 yo 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 eyo 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 yo 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 mana suya wirikane ukutangine muro ya tu bada tana munda gano viva kie ko tu iwa tatu tu iwa tatu bada tana munda gano uba yeho kuberandi ho nanjendi ho kuberuri Chumu yiki kumbu tumu teka no muanje no mujanje Masogo kuru wala ya masi inesa hitu guindi Ahu harikena Ivyombo nubu inesa hitu guinari Kandi niko imesi Yesu yishwe kubwira icyumuro yabana babantu uwo muri nyiwe yo baziriki ngira man man igihe zo kubona zo kubaza icyo barundi bazira bararinzara bakayirigwa kandi atange zibuze bantu mwe ntimumere nka Yuda ntimumere nka Yuda ya Tana munda gano viva kie Tuko tuiwa tatu bada tana munda gano Yo seno sakandi vishiru nganyo Micho dufa nagiso micho dufa Abuziki ngo dusenyere kumugozi umwe urya twese twari bamye mana garukira bawe ubere kitatsi nkuru ubere kitatsi nikibi kero umwami yarubaha abagabo ariko n'umunsi akaruta kandi karakamira yo 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 yo
Abarundi tufiki, tushakubumwe na mahoro
Abarundi baridoka, wifanye, nivyombona Akahengwe kisaimye, kangana nimisi mirongwine Yikare mama na subira wire kane Ukuta kine muro ya Umitima ya Abarundi Abarundi wafisifyo wafa Tatu
gatana mundagano bibakiye uko tuyotatu tuyibatatu badatana mundagano
Mukanya bwana Tasiye Sibomana umuvugizi w'ishyaka iprona igice cyobowe na Chalenditije twari tumubuze kuri telefoni ariko bambwiye ko turi kumwe bwana Sibomana ikaze mu kiganiro muri isanga hano kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edirwema ndabaramukije ndaramukije abarundi n'abandi bose batwumviriza ndabifuriza umwaka mwiza muhire w'2016 uzabera umwaka w'amahoro amagara imigisha myinshi na cyane cyane zutubere umwaka w'umwizero wo kutanguye abantu benshi bari mu marira n'amaganya.
Urakoze cyane bwana Sibomana natwe tukwifurize umwaka mushya muhire. Bwana Njangwa wari mu bantu bitabiriye biriya biganiro byahujwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda. Mbere na mbere ushobora kumbwira umwuka wari umeze ute muri icyo cyumba cy'inama?
Ibyo umwuka wari umeze neza mugabo bari abantu badaherukana ahora bavugana bari kure na kure hanyuma kandi ukumva yuko ku maradiyo batavugana byiza na gatonya hanyuma rero urumva babonanye barafashe akanya bararamukanya nk'abarundi hanyuma barumviriza rero ijambo nyamukuru ryanjye n'icyubahiro Kaguta Museveni aserukira twari igihugu cya Uganda. Buke buke twagiye guheza abantu bashobora kwicarana bakaganira.
Mbere yuko nanone twinjira mu kiganiro nyirizina ubwo uwo munsi wa mbere warangiraga w'ibyo biganiro havuzwe ko ibiganiro bizakomereza mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania ku itariki ya gatandatu z'uko kwezi no kuvuga kuri uyu wa gatatu. Hari amakuru arimo acicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga bita social media avuga ko ibyo biganiro bishobora kuba byigizweyo ku itariki ya 15. Muri mwebwe hari icyo mwari mwamenye ampere kuri wowe bwana Njango?
Na twe twabyumvise gutyo mugabo twagerageje kubaza hirya no hino ntibiratomoka neza itariki ntibarayumvikana ko nibaza ko igenekerezo ibiganiro bizobera ko ryomenyeshwa ariko igikuru ni uko ibiganiro biriko biraba bimaze kujya ku rutonde yuko bizoba. Icyo ni cyo umuntu abantu boshima ariko igenekerezo ryoje nta ngorane riteye nihagera rero aho bumvikana ku kirangaminsi baryoheze bace batubwira tugende tuganire.
Bwana Tasiye Sibomana mwebwe mu ishyaka ryanyu mwigeze mumenyeshwa ko ibyo biganiro bishobora kuba byigijwe inyuma kugera ku itariki ya 15 hanyuma unambwire ese mwebwe umuyobozi w'ishyaka ryanyu Chalenditije nawe yari mu cyumba cy'inama ubwo ibyo biganiro byatangiraga niki mwifuza kuva muri ibyo biganiro bwana Tasiye Sibomana?
Murakoze nk'uko twebwe dukora mu mugambi wacu turaraba ibintu ababikora n'ingene bikorwa. Igihe iyo nama yo kugurura ibiganiro yarangira twarumvise yuko abajejwe kurongora ibyo biganiro bashinze itariki ya gatandatu ko ari ibiganiro nyezina byotangura mu gisagara cy'Arusha muri Tanzania. Ibyo ni ibyo twokwita ofisiyere tuzi mugabo harasohotse urwandiko rwa Alenya Mitwe avuga ku izina rya leta nawe temene n'amategeko yuko bobo batu iyo tariki batayumvikanye ko neza. Ubu rero icyo twebwe muri iprona turindiriye ni uko ubu ijambo rifise umuhuza kuko leta tubahirije amasezerano yarusha n'ibizwa shingiro iri ngahe Bujumbura yoyo niko no kwita nk'umuburanyi mu bandi cyangwa yari shinga itariki n'icyo gituma twaje muri prona turindiriye ijambo umuhuza zo shikiriza huko je duheruka rizwi cyavuzwe ku mugaragaro ni iki tariki zitandatu twe twitegura nk'uko iyo tariki zoba hamwe rero byosiba kumva umuhuza zo tumenyesha tuzoheza tumenye cyo tushikiriza mugabo twe gucyo dusaba turavye ubwicanyi bubandanya turavye abantu baguma bafatwa ntambo leta yo ziratora yiteze tunyoni kugira ibiganiro bitebe ivyo nize yita mu gifaransa de manoeuvre dilatoire ari uko abantu baguma bapfa icyo gituma twewe mu mugambwe badasigana tugiye gufata gusaba ibiro by'umuhuza n'abamufasha kugira batubwire iyo mbo yaba yatumye kigize inyuma kandi twatashe tuzi ku isango ari byo itariki zitandatu kuzipfuzwa nabyo nk'uko nabivuze mugambwe badasigana bitwona ko tuvyuka tugwa niko uko tuguye tuvuga niko tuvyuka tuvuga abantu baguma bapfa ku munsi baguma bafatwa banyuruzwa batoroga babacugwa bufunga na buhoro bapfungirwa ubusa birageze ko amarira ya bene gihugu ahagarara amarira ya bene Burundi icyo nicyo cya mbere twifuza ngo icya kabiri nuko twifuza yuko haboneka inzego zifata kibanza zitegura amatora atuma igihugu gisubira ku nzira ya demokarasi n'iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibyiza nshingiro ibyo nabyo bijana n'iki bijana n'ibisabwa kugira amatora atunganywe neza ibyo nabyo ari amaradiyo yasambuwe hariho abantu bapfungiye ubusa ngo bagire imyerekano kandi ibyo by'imbere bigiye ko igihe jenite yari akirongoye ibiganiro ibyo bari bamaze kubyumvikana ko hasigaye ahubwo ko bikurikizwa kurekura amaradiyo agakora no kurekura abapfungiye ubusa ibyo bari bamaze kubyumvikana ku impande zose
bwana Sibomana turaza
kugukurikizwa ntibisubire no guharirwa
bwana Sibomana
ntibyumvikanywe ko hagategurwa amatora atuma habaho inzego zikurikije amasezerano ya Arusha n'ibyiza nshingiro
urakoze bwana Sibomana
ibi byashize byase igihe cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Bwana Njagwa ibyo bivugwa na Bwana Sibomana wowe ubibona ute muremeranya?
Jewe urumva kubyumviro twe dushikiriza bijyanye n'uko ishyirahamwe ry'iwacu ribona ibintu. Radi uko leta ifite uruhara runini cyane mu gutegura ibiganiro sumuhuza ategura ibiganiro bitegurwa na leta y'u Burundi umuhuza agaca yumviriza abarundi bafitaniye amatati n'abatayafitaniye kuko muri abo hariho abo banyapolitiki batavuga rumwe na leta hakabamo n'abanyapolitike batafashe ingendo nk'iyo batasi hano barimo badafata ingendo yo gufata ibigwanisho badafata ingendo yo kurwana ubwo bakeneye ibiganiro bya politiki y'ingeni amacakubiri gucanamo imigi kudakorera hamwe kutamenya ko ari twebwe twese abarundi bafite abo baserukira tubaze iterambere ry'igihugu cyacu n'iry'abenegihugu ibyo rero ko dufite abo duserukira tugaserukira igihugu n'abenegihugu nibyo Museveni yavuze ati erega burya ingorane dufite ni zimwe ingorane dufite ati ingorane z'ubukene niyo ngwano twese dutegerezwa kurwana si ingwano yo kurwanira ibibanza ni ingwano yo kwiyumvira ndega wewe yaranaduciriye n'agace atahubwo mwari kuganira ingene igihugu cyotwagwa inyuma y'imyaka itanu nayo ivyo byo kuvuga ngo gusubiramo amatora gushira ku intwaro by'ifata cyanza ibyo ni nabyo byakiriye uruhagarara nibyo zakiriye injyane ni ukuvuga yuko abatavuga rumwe na leta bo bacishije mu nguvu bacisha mu mpimba ntibacisha mu kujya inama n'ingingo ibyo nibyo rero bigoranye muri iki gihe mugabo rero leta niyibazwa umutekano w'abenegihugu bose nta muntu n'umwe rero yovuga ngo nuko ari muri opozisiyo nuko atavuga rumwe na leta ngo none ngo arabuza leta gucungera umutekano w'abenegihugu kuvuga ati abari bose bariko barica abantu bariko barabafata bariko bagira gute abo bafata bakaba bafite iperereza rikwiye rigerekana neza yuko abo bantu bategerezwa gukurikiranwa bariko barakora amakosa ni leta ibibazwa niyitegerezwa rero kubabaza muri icyo gihe rero twe turabona yuko mbere turabye impanuro Museveni yari yahaye abanyapolitiki abatavuga rumwe na leta yari yavuze yuko iyo bamwumvira bari guca bataha ubwo nyine bakaza mu Burundi gufasha abarundi kugira ngo umutekano utsimbatazwe demokarasi itsimbatazwe abenegihugu babane neza bishira bizana
mbega bwana Njango Perezida Museveni hari ikintu gikomeye yavuze avuga ngo nta mananiza akwiye kubaho hagati y'impande izo arizo zose mu bijyanye n'ibiganiro nibaza ko yavugaga ku bantu wenda leta ivuga ngo badakwiye kuba bicaye muri ibyo biganiro ibyo mwebwe mubibona gute
ibyo nayo nagize n'icyo ndabishikiriza ko mugabo urumva umuntu wese yagirizwa yuko yagombye guhirika ubutegetsi agafata agakura leta akavuga ku maradiyo agafuta ibyirizwa nshingiro agafuta amasezerano yiharusha hajya n'ibintu bya politiki baba babeshe iyo ugize kudeta ubuhinduye amategeko yose ahari ni ukuvuga yuko atawushobora kuvuga ibintu bidatomoye uko twe tubizi nuko iyo uhinduye ubutegetsi ubuhinduye amategeko yose ni ukuvuga haca haza intwaro y'imfatakibanza ikura inzego zose z'igihugu mbere n'ibyari gukurikira mu nyuma hari naho hari gukurikira ubwicanyi bwinshi cyane burengeje ubwo ubwabaye ni ukuvuga yuko rero ibyo uko tuvuga ni uko abakurikiranwa n'ubutungane bategerezwa kubanza ucibwa imanza cyangwa bakagirirwa ikigongwe ibyo bita icyo bita
amnesty
na Museveni yarakivuze iyo bamaze ubutungane bwamaze guheza barabagirira grace presidentielle cyangwa bakiri mu biganiro bakavugana bati abo bantu ko bafite ibyo bagirirwa ariko se abagize kudeta muri demokarasi irahanwa bimwe irahanwa abagirirwa ibakwe ry'uko babareka badashobora kujya mu biganiro n'abandi baba bafite ingorane za politiki nk'abo bavuga bati twebwe ntitwogira ibiganiro mu Burundi mugabo ata bindi bintu byo guhirika ubutegetsi birimo atabyubwicanyi bagirizwa ata bindi bikabije bagirizwa abo nibo
bwana Jango
yuko bobanza bashobora kubagirira amnesty provisoire kugira ngo bashobore kujya mu biganiro cyangwa bidakunda ibiganiro bikajyamo abarundi ikintu twebwe twaneguye muri bijya biganiro byateguwe ujya munsi mu majyana makenya ni uko abagenda baserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ntiyaronse ijambo na senideyi ibyo ariwe mugwi leta yashyizeho utegerezwa kuvugira abenegihugu ugashyikiriza ibyiyumviro by'abenegihugu bari mu gihugu n'abari hanze icyo babivuze ko icyo bavuga ku biganiro ntibigeze baronka ijambo n'abaduserukiye bavuga ko baduserukira tutabatumye nko muri sosiyete sivire no mu bakenyezi haje umukenyezi tutazi yavuye hanyuma turavye n'abari muri opposition abajya kibigira imana FNL na mutabazi yandu Dieu atwara kopa nawe nyene ari muri muri opposition pacifique no kuvuga yafashe inzira y'ukunyinyana uyo rero nawe nyene ntiyaronse kibanza no kuvuga yuko ubiravye nyene byagenze ntibabiteguye neza
urakoze
urabaza yuko bazobitegura neza munyu
urakoze bwana Njangwa Tasiye Sibomana wumvishije ibyo bwana Njangwa avuga arashimangira ku ngingo yuko ngo abantu bashatse gutembakaza inzego z'ubutegetsi badakwiye kujya muri ibyo biganiro keretse habayeho imbabazi
Murakoze nibaza yuko imvugo yewe turayimenyereye nta gitangaza kirimo nibaza yuko bahuriye UNTB atabantu turumva bafise bavugwa mu madosiye bo bagombye guhirika ubutegetsi icyo twebwe tuvuga ntitwebwe dushyigikira kudahana ibyaha kuko nibyo bigejeje u Burundi ahabugeze nyamara abagirije ibyaha babihanirwa baba mu nzego zitandukanye igihugu ntikiba kigeze hakigeze icyo gituma twebwe rero aho kujyaniranya ngo utavuga rumwe na leta wese ngo yagirizwa tentative ya putsch ntibagira amadosiye nabo ntibariko baraburanisha abafashwe abo bandi baguma bavugwa amadosiye yabo ari hehe ibyo rero ntibasubire kugira dramaragana icya kabiri kwaguma avuga ngo bagirize ibyaha bagombye guhirika leta ubwo kwari mu Rundi ndamuzi icyo narabaye umushikiriza amande ibyaha biriko birakogwa ubu n'abantu bamwe bari mu nzego z'igipolisi imbonera kure n'ibindi bagafata umuntu babonye muri karitsiye y'umujene bagatora bakicira aho nyine cyangwa bakajyana bagatorotira tukazotora ikiziga cyangwa igitogo ibyo bivuga ko ariko igipolisi nticyategereza gukora turazi nyine umuntu yagirije icyaha bamubwira dosiye hanyuma akaza ari imbere y'ubutungane ako niko kazi k'igipolisi kigejeje gutohoza twaragirongoye turabizi mugabe ibikorwa ubu siko bimeze ibyo rero ntibazaba birenza ku ruhu rw'amazi bikorwa ku mugaragaro bikorerwa abarundi n'amakungu abona icya gatatu
mu magambo make
mu magambo avunaguye baravuga n'abandi ngo abantu batwaje umukazi niki iprona azaza n'ibyemezo yuko iprona irigera ifata intumbero y'ibirwanisho na gatoya ahubwo tube tuvuga tuti mbega intandaro y'aya magume tugezemo n'aya mbega twoba twagiye mu magume kubera hariko hiyamirizwa abubahiriza amategeko no kuvuga abubahiriza amasezerano y'Arusha cyangwa ibwirizwa nshingiro kandi amagume twayagiyemo kubera abarundi banka ugomba guhirika ibwiriza nshingiro n'amasezerano y'Arusha ikibazo naho kiri abavugana rero ntibavugana bakundana beko si wowe uje kuvugana na leta kuko n'umu ari mu cyaha cyayo sidake bigira imana si mutabazi si konsili ya sabandi abo batavuga rumwe na leta batagomba ikiringo cya gatatu gihonyanga amasezerano y'Arusha barazwi beko rero ntarimo iyo mukuru wa CNDB ni wa leta bavuze abayaserekiwe
beko turaza kuguha umwanya usubize ibyo Sibomana akuvuzeho ariko kuri telefone turi kumwe n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira uruhare muri kino kiganiro kuri telefone turi kumwe na Ale uranyuva
ndakumva neza Edigwema
ikibazo cyawe mu masegonda atarenze 10 rasa ku ngingo
ego jewe ikibazo cyanjye sikindi ni intererano yanje ni rero hati ibiganiro bya atari cy'amahenda cyose kuko jewe ndagira nk'ibiganiro bintu ariko yavuga nka Gilbert Bekonjangwa ni nk'umuntu yaba agomba kugira umupira w'amaguru uza abantu babiri umwe akakiyitorera umusisi nta biganiro byo jamwe atarimo opposition y'ukuri ariko aravuga ngo bamutabazi uyo Njangwa aheruka kugira conference de presse ari kumwe n'ubundi runani rw'amashyirahamwe ari mu kwa leta aho bashimiye inzego z'umutekano byinshi abanyagihugu baboshe wari abasohoye yitwa François Xavier ndaruzani François Xavier arongoye izere niwe bura yashimiye inzego z'umutekano kubona darisha abantu baboshe niyo nkuru rero tubigwa mu biganiro Jacques Bigirimana yari wose avuga ku maradiyo ko bijya biziga by'abana batora mu maziga ari amafoto 93 niyo nkuru rero tubigwa mu biganiro akaze na guhonyanga ababyeyi bari mu marira none abo bantu igipolisi cyapi nicyo gicuza abantu bamwe inzego none igipolisi cyapi kwa cyo kigize ubwicanyi ngamu gisagara cya Bujumbura none abantu bacunze n'ico gipolitiki cy'abantu numva bo barekeye iyo hakenewe iganiro by'ukuri atari amahenda nshuti atamagara abanyama abantu leta yashyizeho bari mu kwaha kwabo nk'uyo mugabo mwatumiye njangwa bamutabazi bajakirigira imana abo ntibakenewe abo bari muri leta barafite ubuzi bahawe na leta bafite imodoka za leta bafite igitoro cya leta hari abantu bako baraturatura batakiba muhira
ntibakeneye kuzana urakoze cyane Alec icyifuzo cyawe n'igitekerezo cyawe